ni radio Ijwi rya Amerika. Mwandanya kudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika imisi yose Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Ben Yongabo
na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Uru cyacu subwo kubuza kwibarukana gatoya subwo guhagarika injaro muri mwebwe sinzi ko bo 92 atabaronse uru cyacu. Uwo mwana rurose none ntimwibarutse.
Uwo ni Annonciata Kanyana akora mu gisata kijejwe incanco mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi, ariko asigura akamaro k'urucanco rw'indwara ya mugiga. Turavuga no k'urucanco rw'indwara ya mugiga rwagarutse mu Burundi ku bikogwa byo kwamamaza Emmanuel Ramazani Shadari, umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila muri Congo, byatangujwe ejo kuwa gatatu mu gisagara cya Goma, hamwe no ku bakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo mu ntara ya Gitega basaba Leta n'abagiraneza kubafasha mu gihe batarakira. Mareka dutangure ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurungika ubwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov.
Igihugu cya Uganda kiragirizwa kuba cyarafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho mu bihugu bya Buraya mu gihe cy'intambara ya gisivile iyo muri Sudani y'Epfo muri 2014 na 2015.
Perezida w'igihugu cya Gabon Ali Bongo yashyitse mu gihugu cya Maroc no musi wa kane kuruhuka.
Ingenzi z'abanyetiyopiya barenga 400 bari barabuze ingene bava mu gihugu cya Yemen kubera intambara iri muri icyo gihugu. Bariko baratahukanwa muri Ethiopia n'indege z'ibiro by'impunzi bijejwe ingenzi ku isi muri ino ndwi.
Aya makuru hamwe na yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Mugume hafi ya radio yanyu. Tuhere ku idoni dore y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurungika ubwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov, ivyo mu ntumbero yo gufasha no kubahiza umutekano mu gihugu mu gihe hari imishyamirano hagati y'igihugu ciwe n'u Burusiya. Ivyo atangajwe na Poroshenko vyasohotse no musi wa kane mu kinyamakuru co mu gihugu c'Ubudagi Bild. Umuvugizi w'ishyirahamwe OTAN Oana Rongescu yishuye ku vyasabwe na Perezida Poroshenko mu kuvuga ko ishyirahamwe OTAN risanzwe rifise inteko zikomeye n'ibikoresho bikomeye mu karere k'ibahari Mer Noir. Yavuze ko ubwato bw'ishyirahamwe OTAN kenshi bugenzura ako karere kandi ko indege z'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN zigira iperereza muri ako karere. Amenyesha ko bazobandanya gukurikirana uko ibintu byifashe muri ako karere. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yanse kwemera ize Perezida Poroshenko yasavye. Yavuze ko abategetsi ba Ukraine bakwiye kuvyifatamwo mu buryo bwitondewe, ivyo kubera ngo atanyishu ya gisirikare ishobora gutogwa ku matati hagati ya Ukraine n'Uburusiya. No musi wa kane Perezida w'igihugu ca Turkiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko ashobora kuba umuhuza hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Yavuganye ku telefone n'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri, amenyesha ko azobandanya kuganira ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bibiri na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu nama y'umugwi w'ibihugu 20 bigizwe n'ibiteye imbere hamwe n'ibiriko biratera imbere bita G20 izobera mu gihugu cya Argentine kuva ejo kwa gatanu.
Kandi naho muri Afrika kuri uno munsi wa kane mu cegeranyo c'ishirahamwe rijejwe gutohoza igurishwa ry'ibigwanisho batangaza ko igihugu ca Uganda cafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho biva mu bihugu vya Buraya mu gihe c'intambara gisivile muri Sudani y'Epfo. Iryo shirahamwe rivuga ko vyabaye mu gihe hariho ibihano vyari vyashizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri Sudani y'Epfo bibuza ico gihugu kugura canke kugurisha ibigwanisho muri ako karere. Ivyo biro vy'ubushakashatsi Conflict Armament Research CAR rivuga ko ivyo bigwanisho vyaguriwe mu bihugu vya Bulgaria, Romania na Slovakia bishika muri Uganda mu mwaka w'2014 na 2015. Bavuga ko ico gihe vyaciye vyinjira muri Sudani y'Epfo. James Bevan, umuyobozi w'ivyo biro vya CAR, avuga ko bafise impapuro zerekana neza ahivyo bigwanisho vyakorewe uko vyarungitswe muri Sudani y'Epfo mu buryo buhishije biciye muri Sudani muri Uganda gushika ku rubuga rw'intambara muri Sudani y'Epfo. Umuvugizi w'igisirikare cha Uganda ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri ico cegeranyo cha CAR kuko avuga ko atarasoma ibiri muri iyo raporo. Umuvugizi wa leta nawe ntiyashimye kugira ico ashikirije haba kuri telefone canke ku rubuga ngurukana bumenyi bwo kurungika makuru bwa email.
Tuze muri Afrika, president wa Gabon Ali Bongo yashitse ku mugihugu cha Maroc uno munsi kwa kane kuruhuka inyuma yo kwamaza ukwezi yivuza mu gihugu cha Arabia Saudite indwara itatangajwe ku mugaragaro. Ali Bongo afite imyaka 59 muri iki gihe yagiye kwivuza muri Arabia Saudite kuva ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Inyuma yuko ashitse ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat uno munsi kwa kane Bongo yajanywe mu bitaro vyaho. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu ca Maroc bwamenyesheje ko Bongo yazanywe abisavye hisunzwe inzego z'igihugu ciwe kandi abisabwe n'abaganga biwe. Tabasanamu yashizwe ahabona yerekana Bongo ariko ashika muri Maroc canke kuva ajanywe mu bitaro mu gihugu ca Arabia Saudite vyatumye haba impungenge ku vyerekeye amagara yiwe. Mu kiringo c'ukwezi kurangiye ibiro vya Perezida Bongo vyasohoye amatangazo abiri gusa ku vyerekeye amagara yiwe, vyamenyesheje ko gusa ko gutora imitende kwiwe bizofata indwi canke imisi itari mike.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Ingenzi z'abanyetiyopiya barenga 400 bari barabuze ingene bava muri Yemen kubera intambara iri muri icyo gihugu bazotahukana muri Ethiopia n'indege muri nondwi. Ribaye rya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira IOM rihawe uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa. Umugwi wa mbere w'izo ngenzi batahukanye ku munsi wa mbere w'inondwi. Icyo gikorwa cyo gutahukana abanyetiyopiya bipfuza gutaha kizorangira ejo ku munsi wa kane bakuye umugwi wa nyuma w'ingenzi zigera ku 418 muri Yemen bagatwagwa muri Ethiopia. Ibikorwa vya IOM vyo gutahukana izo ngenzi vyari vyarahagaritswe kuva igihe Arabia Saudite igihugu gishigikiye Yemen gitanguye ibitero vy'amabombe ku vyo kugwanya abagwanyi b'abahudi bari muri Yemen kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Radio ya America Washington DC. Umuziki wa reggae wamenyekanye mu makungu kubera abacuraranze nka Bob Marley ukomoka muri Jamaica. Uyo muziki washizwe no musi kwa kane ku rutonde rw'ibintu ndangamico bikomeye kingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe UNESCO rijejwe indero ubumenyi n'imico rivuga ko muziki wa reggae wagize intererano ikomeye mu makungu mu kugurura amaso ku bibazo bijanye n'akarenganyo no kukagwanya urukundo hamwe n'ubuntu. Muziki wa reggae watanguye mu mpera z'imyaka y'1960 ukomotse ku bundi bwoko bw'umuziki wa muri Jamaica bwitwa ska na rocksteady. Uwo muziki warafatiye kandi ku bwoko bw'umuziki wa jazz na blues kwa muri Amerika. Muziki wa reggae warakunzwe cyane udatevye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza. Abantu batari bake baturuka muri Jamaica bikumiye mu myaka bimukiye muri antunga mu myaka yo mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Umuziki wa reggae kenshi wabonywe nk'umuziki w'abakandamijwe. Amajambo ari muri uwo muziki kenshi avuga ku bibazo bijanye na politiki n'imibano.
Kandi naho umukuru w'igihugu cya Afghanistan Ashraf Ghani amenyesha ko yashinze akagwi k'intumwa za leta n'abahinga bazogirana ibiganiro n'abagwanyi b'abatalibani muri icyo gihugu. Yabishikije mu nama ya ONU i Geneva. Iyo nama igamije guhagarika ibitero bimaze imyaka 17 hagati y'abagwanyi na leta. Uwo mugwi ntiwitavye ivyo biganiro umugwi w'abatalibani.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kudukurikirana mu biganiro vyacu imisi yose i Washington DC. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi habantu barenga imiliyoni 7 n'amajana 8 bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 29 aribo bagiye gukingirwa indwara ya mugiga kuva ku igenekerezo rya 4 ukwezi kw'12 gushika ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'12 umwaka w'2018 Muganga Olivier Nizimbere ajeje umugambi w'igihugu jejwe gucandagara abeshuza inkuru zivuga ko abazokora ico gikogwa arabatize bijanye n'ubuvuzi ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Zimana
Muganga Olivier Nijimbere ajeje umugambi w'igihugu jeje gucandaga PV avuga ko iyo sekeza rizo ba mu gihugu cyose no kuvuga mu burere b'ubuvuzi 46 akavuga ko iyo ndwara ya mugiga izo cyandagwa atarikiza mu Burundi nk'uko byakozwe mu mwaka w'1992 igihe iyo ndwara yari yibonekeje ku bwinshi mu ntara ya Ruyigi Nijimbere yemeza ko gorocancuro zohabwa abantu mu ntumbero y'ugukinga kuko benshi badakingiwe iyo ndwara yategerezwa gucandagwa inyuma y'imyaka 10 uyo ajejwe umugambi w'igihugu jeje gucandaga yemeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu karere k'ibihugu 26 muri Afrika bibangamirwa n'indwara ya mugiga
nisekeza cyo gukinga iyo ndwara ya mugiga niturindira yuko tuyo ndwara inda kubikiza n'ubwira tuyikinge na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi atasekeza ribaye bene gihugu b'abarundi gushikuno munsi ntibakingiwe bihagije kandi dusanzwe tuzi yuko u Burundi buri mu karere ka Afrika ikabangamiwe cyane n'iyo ndwara na karere rero kagizwe n'ibihugu birenga 26 u Burundi bukaba burimo n'abamenyesha rero yuko mu ivyo bihugu 26 ibihugu 20 bimaze gutunganya amasekeza nk'aya u Burundi rero ntugira ngo gushira ingufu hamwe n'ibindi bihugu mu kugwanya ingwara tuzitse tarone
ko kibazo cuko abazokora ico gikogwa batogwa isunzwe abari mu migambwe n'abatize iby'ubuvuzi kubera ka mwana wa mama n'ikimenyane muganga Olivier Nijimbere arabihakana akavuga ko atanu mwari turuye mugambi kubijanye n'ico kibazo nayo kubijanye n'abazokora muri ryosekeza batize iby'ubuvuzi uyarongoye PV yavuze ko bashigwamwo ariko bazokora ibindi bitajanye no gucandaga
urucanco ruzotangwa n'abaforoma basanzwe bakora mavuriro atandukanye arimo igihugu cyacu bizi by'ubuvuzi kandi no muri sekeza uko itunganijwe bararonkeje inyigisho kugira ngo urucanco ruzosore kugenda neza kubera ibikorwa byo mavuriro bizobandanya ukuri kwamye barongereje kugira ngo urucanco ruzosore gutangwa mu ijya migwi yose twaberetse nuko se rero nababyize kandi baronkejwe inyigisho hakaba rero nabandi ukita personnel d'appui bazofasha ariko abazocanca ngo twabaye bashikirije ni batatu kandi babyize bafite ubushobozi
kubijanye nuko ari uturere n'imigwi y'abantu ikunda kwibagirwa bigashika ntironswe incanco kubera akazi canke aho bari ari kure y'ibibanza izo canco zitangirwamwo muganga neje imbere yemeza ko hongerejwe ibibanza kuko hateguwe ibigera ku 2,623 mu gihugu cyose kandi ko hazoba imigwi y'abazokora ico gikogwa basanga imigwi y'abantu imwimwe aho iba canke ayirangurira imirimo ya misi yose
kugira ngo tudushobore kwegera bene kugira ngo bazoshobore kuronsa urwo rucancu bitagoranye hazoba ariho mbere n'imigwi cyo twita ama equipe mobile azoza arasanga na cyane cyane aho abantu basanzwe babaye mu migwi nko mu mashure makambi y'igisirikare n'igipolisi mu mazu arero mwimfuvyi n'ibindi bibanza twokwita ama group ma special kuko naho tuzoza tubasange kugira ngo urucancu bashobore kuronswa bitagoranye
urwo rucancu ruzotangwa kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 13 kwezi kwa 12/2018 ruzohagwa bafise umwaka umwe gushika ku myaka 29 abantu bababa imiliyoni 7 198,000 993 kuko uyo mugwi ari ubangamiwe n'iyo ndwara nk'uko byemezwa n'umugambi w'igihugu jeje gucandaga ufatiye ku vyigwa vyagiye birakogwa urucanco rw'indwara ya mugiga rukaba rwaheruka gutangwa mu Burundi mu mwaka w'1992 rukaba rwategerezwa gutangwa inyuma y'imyaka 10 naho rusubiye gutangwa inyuma y'imyaka 26 no kuvuga ko haciye imyaka 16 abarundi badakingiwe indwara ya mugiga i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukiri ku iyo nkuru inyuma y'imyaka irenga 25 rudatanga urucanco rw'indwara ya mugiga rwagarutse mu gihugu aho ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu OMS rishyira u Burundi mu mugwi w'ibihugu bihakwa gutegwa n'ikiza c'iyo ndwara ibindi kuri iyo nkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Uburundi buriteguriye kugwanya indwara ya mugiga. Abarongo ya 20 n'amashengero mu ntara ya Kayanza bahimirije kuri wa kane ku mugambo mukuru w'iyo ntara ibijyanye n'uko rucanco kugira baje guhimiriza nabo nyene aho barongoye naho aba bajeje intwaro bari kwarungikwa kuja guhimiriza abanyagihugu igenda no mitumba amakenga bashikirije afatiye kubihuha bya mabiri nyuma y'icanco mbere imwe na rimwe bikatuma dititabigwa mu ntara ya Kayanza mwe n'ivyo bihuha nkuko byashikirijwe muri iyo nama bikunda gufatira ko bibuza abantu kuvyara aho bajeje intwaro n'amashengero babanje kujijugwa anoshatse kanyana akora mu gisata kijejwe incanco mushiranganje rw'amagara y'abantu no kugwanya sida
uru rucanco subwo kubuza kwibarukana gatoya subwo guhagarika inzaro muri mwebwe sinzi ko 1992 atabaronse uru rucanco uwo mwana rurongo none ntimwibaruke urafise abana benshi abo mwarironkiye rimwe barabayabaga ntibibaruke bahumurize rero ntibagire ikibazo
urongo igisirikare mu ntara za Ngozi na Kayanza waravuga igikwiye gukogwa mu kugwanya ivyo bihuha Colonel Nzeyimana Fabien
mu bijanye n'abavuga yuko urucanco harimo ibicanke biriya bituma abakeri canke abagabo batavyara nibaza ko ari politiki iba yinyegeje inyuma turavye no munsi periode tegereje ipyo dia matoro abifuza kubunga abanyabene gihugu niwe nibaza ko bari kubavuga amajambo nkayo rero ziza nuko nko mu nakatwa agakurikirana ubutungane mu gakora
munyobanga mukuru wa buramata w'intera Kayanza wavuga kwimiriza nyabuna byoze imbere y'uguhana
uwo shaka no kubafunga yo bakunga mugabo akoshije imbere gufunga bwa mbere niba bitaho kurashaka kumufunga eje azofungura afungu watazumva n'ubundi azoguma muri ya makosa nicyo gituma rero twoshira imbere kubabwira ineza y'urucanco ku magara yiwe no ku magara y'abandi
ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS rishyira Uburundi mu bihugu 2006 bihakwa guterwa n'ikiza cy'indwara ya mugiga Urundi rero nibwamara gutanga izo ncanco buduca buja mu kibanza ca 21 mu mugwi w'ibihugu bimaze gucandaga indwara ya mugiga ku mugomo kw'intara ya Kayanza Federica Ishatse ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega abakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo basaba leta n'abagira neza kubafasha mu gihe batarakira ngo kuko abaganga babategeka kumara amezi atatu atakintu na kimwe bemererwa gukora abo bakenyezi bagwiriyemo abo mu gihugu hagati bavuga kudakora mu kiringo cy'amezi atatu bituma imiryango yabo ibinuba hakaba n'igihe birukanwa nabo bibubakanye bindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
Mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu kigo kitiriwe urumuri kiri mu bitaro bikuru vya Gitega abakenyezi bafise bene izo ndwara ntibiborohera kuyaga n'abanyamakuru abenshi muri abo bakenyezi bavuga ko ari indwara zituma binubwa mu kibano kuko barangwa n'akamoto katari keza mu bandi uno mukenyezi yemeye gushinga intahe avuga ko yagwaye naho bigaragara ko atarashobora kuronka udutege dukwiye yatanguye avuga uko yagiye aragwara yisubiriza
bamvuye ijya mbere ntibyakunze canongera bacandi batitaha amezi atatakwi urosugaruka twongere kukuvura amezi atatakwiye canongera ndagaruka kandi bongera barambura mugabo kimwe gushika bambura hari cyagenda kirahindu uko nabanje siko nataha nongera ndaza basanzwe batitaha uzogaruka umuhinga yayo n'uwo muhinga yaraze yaranziye na mumurabona kuri mishoni ndindiriye nihanganye ko imana izo nkica
uwo mukenyezi w'imyaka 18 asaba leta n'abagira neza kuba imfashanyo mu gihe cy'amezi atatu bamara batemerewe kugira icyo bakora
urabona iyo umuntu amaze kugwara ingwara yo mu kigo kenshi imiryango iramuvura bamwe bamwe tugataha duhura inzoka akazuga hamyo umaze kugwara ingwara tuvuye ngaho batubwira ko tumara amezi atatu tudakora kubera nk'iyo mu mihano iwacu uhura nyine tubera tuba mu misozi ushobora kurondera ikintu wahangayise cyane nagomba rero muri ayo mezi atatu badusaba ko tudakora twari ikintu mwoduha kidufasha muri ayo mezi atatu turabe ko ubuzima bwacu bwaguma bubandana.
Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegerezwa mushiranje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida mu Burundi yagize ico avuga kubisabo byabo bakenyetse
kubisabo mwatanze byose twaje kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze hama turimbure hama tusorabe ngira ngo mu minsi y'imbere cyo umuntu ashobora guterera uko nana uko mwabishikirije nuko arakazi umuntu adashobora kwisangiza arakazi gasaba ubuhinga butandukanye donc bisaba yuko abaho gushigikira abariko barakorera nga kugira ngo bumve yuko bariko baratanga ukuboko kwabo kugira ngo niwagenda mu muryango ntibagire batavuye kwa muganga gusa ntacyo tumurindiriye ko mwabonye utashye ufite akantu duzanye azogira bati bwabo ndi yahuye n'ababyeyi yahuye n'abakunzi birakunda yuko ashobora gushikira mu muryango abantu abandi
hari nyuma y'urugendo intumwa zo mushikiranganje bw'amagara y'abantu berekejwe n'abaserukiye amashirahamwe ya ONI nka ONI SIDA na FINIWAPE bagije kuri uno wa kane mu kiguru mu Richmond Kiamoko aserukiye FINIWAPE mu Burundi yamenyesha ko bagiye gushira ingufu zidasanzwe anzwe mu gisata cyo kugwanya indwara zo mu kigo kugira ngo zituzwe Burundi mu gihugu cy'u Burundi ibiharuro dukura mu shiranje bw'amagara y'abantu byerekana ko bakenyezi babazwe indwara zo mu kigo kuva mu mwaka w'2010 gushika mu kwa 11 mu mwaka w'2018 bangana n'2,225 naho ikigo cyakoze mu mwaka w'2013 cyerekana ko abakenyezi bagwa indwara zo mu kigo mu Burundi bari 3,550 buri mwaka bakiyongera ko 250 igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa gatatu intara ya Kivuyo mu buraruko muri RDC yatanguje ibikorwa byo kwamamaza Emmanuel Ramazani Shadari umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila byatangujwe mu gisagara ca Goma nyine icyo gikorwa adahari ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana.
Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Emmanuel Ramazani Shadari ushyigikiwe na Perezida Joseph Kabila n'abandi bahuriye muri FCC cyangwa Front Commun pour le Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byatangijwe nyirubwite adahari byatangijwe na guverineri w'iyi ntara Julien Paul Kahongya uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano mu cyuterwa n'imitwe y'abarwanyi ariko kandi itanorohewe n'icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake. Serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'iyi ntara bari kumwe n'umuyobozi wayo mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Guverineri Julien Paluku yabwiye imbaga yabaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi. Ni uguhitamo imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, kurwanya ubujura n'ubwambuzi, iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange, byose bizagerwaho ku butegetsi bwa Shadari. Bimwe mu by'umukandida Ramazani Shadari yijije abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza kandi yavuze ko naramukatowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma basanga uyu mukandida ufite nimero 13 afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho.
Probleme yenyewe opposition iko nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana, ndio kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia
kandida ikibazo batavuga mu mutegetsi bafite amakubana niwe kumvikana kubahagararira bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo ntibakorera igihugu. Birerekana ko bazatsindwa kuko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana. Kubera rero bacitse n'ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora. Kurizera ko Emmanuel Ramazani Shadara azatsinda kuko impamvu ya mbere yatoranyijwe na Perezida Kabila ubwe, iya kabiri Abanyekongo barifuza ko abayobora, iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitse n'ibice bimuhesha amahirwe yo kubatsinda. Tumwifurije gutsinda kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri Intara ya Kivu
y'Amajyaruguru.
Ramazani Shadara avuga ko 40% by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo. Ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga ariko henshi ntibyubahirizwa. Avuga kandi ko azatanga bourse ku banyeshuri muri kaminuza. Mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye, haba kubahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza. Theodore Ngoyi uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza. Impamvu ngo nuko ibikenewe byose bitaruzura. Ngo yavuga ko nta mashini z'itora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Theodore Ngo yavuga ko ataranahabwa abapolisi 25 bacungira umutekano buri mukandida perezida, cyakora ntarerura neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwemo imashini z'amatora. Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha, ariko ngo ntarahabwa uburenganzira. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigiye kurangira. Yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurumye ku bwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov, ivyo mu ntumbero yo gufasha no kubariza umutekano mu gihugu mu gihe hari imishyamirano ikomeye hagati y'igihugu ciwe n'Uburusiya.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane mu cegeranyo c'ishirahamwe rijejwe gutohoza igurishwa ry'ibigwanisho ku isi, batangaza ko igihugu ca Uganda cafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho biva mu bihugu vya Buraya mu gihe c'intambara ya gisivile yo muri Sudani y'Epfo. Iryo shirahamwe rivuga ko byabaye mu gihe hariho ibihano vyari vyashizweho n'umuryango w'umwe bwa Buraya kuri Sudani y'Epfo byabuza ico gihugu kugura canke kugurisha ibigwanisho muri ako karere. Ivyo biro by'ubushakashatsi Conflict Armament Research rivuga ko ivyo bigwanisho vyaguriwe mu bihugu vya Bulgaria, Romania na Slovakia bishika muri Uganda mu mwaka wa 2014 na 2015. Bavuga ko ico gihe vyaciye vyinjira muri Sudani y'Epfo.
Naho muri Gabon, ngurijanye na Gabon, prezida waho Ali Bongo yashitse muri Maroc no munsi wa kane kuruhuka. Imeye ko amaze ukwezi yivuza mu gihugu cya Arabia Saudite indwara itatangajwe ku mugaragaro. Ali Bongo afite imyaka 59 muri iki gihe yagiye kwivuza muri Arabia Saudite kuva ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Inyuma yuko ashitse ku murwa mukuru wa Maroc Rabat no munsi wa kane, Bongo yajanywe mu bitaro vyaho. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Maroc bwamenyeshe ko Bongo yazanywe abisavye, kandi hisunzwe inzego z'igihugu ciwe hamwe nuko vyari vyasabwe n'abaganga biwe. Ndamasanamu yashizwe ahabona yerekana Ali Bongo ariko ashika muri Maroc canke kuva ajanywe mu bitaro mu gihugu ca Arabia Saudite, vyatumye haba impungenge kuvyerekeye amagara yiwe.
Ahandi naho ingenzi z'abanyetiyopiya barenga 400 bari barabuze ingene bava mu gihugu cya Yemen kubera intambara yari muri icyo gihugu bazotahukanwa muri Ethiopia n'indege muri nondwi riba irya mbere kuva mu mwaka wa 2015 ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi n'abimukira rihawe uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa. Ni mu gihe hari abashika ku 418 bari barindiriye gutahukanwa.
Umuziki wa reggae wamenyekanye mu makungu kubera abacuraranzi nka Bob Marley ukomoka muri Jamaica. Uwo muziki washizwe uno munsi wa kane ku rutonde rw'ibintu ndangamico bikomeye bikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe UNESCO rijejwe ubumenyi n'imico. Rivuga ko umuziki wa reggae wagize intererano ikomeye mu makungu mu kugurura amaso y'abantu ku bibazo bijyanye n'akarenganyo hamwe no kukagwanya urukundo hamwe n'ubuntu. Umuziki wa reggae watanguye mu mpera z'imyaka 1960 komoze ku bundi bwoko bw'umuziki wo muri Jamaica bwitwa ska na rocksteady. amakuru rero n'ibiganiro twari twafite kuri iri saha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Ingenieur Zuber yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Uwabihagarariye ni Frederic Ngundikije kuri mikomari kumwe na Angel Ide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.